irimwumviriza n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe mwese nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidèle Niyongabo
na Placide Mugambo. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Ikibazo ni uko badukuye muri banki komersiyali batubwira ko hari hakarusho muri BRP, tukagahiga tukakabura. Iyo rero uzanye ibihumbi byawe ijana hakuri ha desandorari ukariha katresase nk'andorari, biraguye.
Ubona umwe mu barongo y'amashyirahamwe acukura ubutaka akongera akabugurisha mu Burundi avuga ku ruhombo abarongoye amashyirahamwe bagira, hari mu gihe cy'inama bagiranye n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu mu Burundi. Turavuga no kuri amwe mu mashuri kaminuza n'ibisata bitanga inyigisho bya za kaminuza bigera kuri 42 by'abigenga bikorera ku butaka bw'u Burundi bitisunga amategeko mpuzamakungu agenga amakaminuza kubakora akazi ko gucukura ku musozi wa Murehe muri komine ya Busoni mu Kirundo. Bavuga ko ubuzima butanguye kubagora nyuma y'indwi imwe iheze amakoperative acukura ubutare ahagaritswe, hamwe no kumenya politike y'umunyarwanda Madame Ingabire Victoire agiye kumara hafi ukwezi apfunguwe yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibiro by'umushikiriza amanza mu Rwanda. Inshamake y'amakuru tubashikiza mu kanya gato. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni Nikki Haley yatanze ibihoho uno munsi wa kabiri, ibyo byatangajwe n'ibinyamakuru vya muri Amerika.
Nyuma y'iminsi bivugwa ko umunyamakuru Jamal Khashoggi yaba yarikiwe mu biro bya konsuli ya Arabia Saudite mu mujyi wa Istanbul, perezida wa Turukiya arasaba ibimenyetso Arabia Saudite ko yagaragaza niba koko umunyamakuru yabakiri muzima.
Mu gihe abakunzi ujejwe gutunganya amatora muri Cameroon bariko baraharura amajwi, Maurice Kamto umukandida w'umugambi utavuga rumwe na leta atangaza ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu.
Mu gihugu cya Chad umugeni washyingiwe akiri umwana muto yashinje mu rukiko umugabo we kumushimuta mu muryango we no kumutoteza bidasanzwe. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayagarukaho mu kanya gatoya, mugume ku maradiyo yanyu.
Uhere kwi donido ry'amakuru hirya no hino tubafitiye ngaha muri Amerika. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe Nikki Haley yatanze imihoho uno munsi wa kabiri, ivyo bizatangajwe n'ibinyamakuru vya muri Amerika. Nikki Haley yatangaje ko kuba yajejwe amabanga yo guserukira Amerika mu ishyirahamwe ONU cabaye icubahiro gikomeye kuri we. Yamenyesheje ko azoshikiriza amabanga yiwe icese mu mpera zo uyu mwaka. Perezida Trump yavuze ko bazoguma bibuka amabanga yiwe yaranguye neza. Yamenyesha ko Nikki Haley ari umuntu adasanzwe kuri we, umuntu bakoranye mu gutorera inyishi ibibazo bitari bike cyane cyane ibibazo byerekeye ibihugu bya Iran na Korea ya Ruguru. Perezida Trump yatangaje ko yizeye ko azogaruka muri leta yiwe. Yavuze ko azoshobora guhitamwa yandi mabanga muri leta yiwe. Nikki Haley yatangaje ko atangiye ingitomo yarafata ku buryo ategekanya kuzokora mu bihe biri imbere. Hali yafise ivyumviro vya politike biri hagati na hagati muri leta ya President Trump mbere yuko ashingwa amabanga yo kuba ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe ONU yari buramatari wa leta ya Carolina mu manuko. Abajejwe nimba hari amazina afise y'abantu bazosubira Nikki Haley, President Trump yavuze ko afise abantu batari bake bo kwifuza kumusubirira mu mabanga yarajejwe.
Hashize iminsi bivugwa ko umunyamakuru w'ikinyamakuru The Washington Post Jamal Khashoggi yaba yariciwe muri konsula ya Arabia Saudite mu mujyi wa Istanbul, ariko Arabia Saudite ikabihakana. Kuri ubu perezida wa Turukiya arasaba ibimenyetso Arabia Saudite ko hagaragazwa niba koko uwo munyamakuru yaba akiri muzima. Perezida Recep Tayyip Erdogan avuga ko uyu munyamakuru yari inshuti ye by'umwihariko kandi ko akeneye ibisobanuro. Yagize ati: mu gihe ibyo byaba bidakozwe bishobora kuzana agatotsi gakomeye hagati y'ibihugu byacu byombi. Mu nyandiko ze zitangazamakuru, Khashoggi yarakunze kunenga igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushyigikira mu mafuti. Abenshi ntibashidikanya ko abayobozi ba Arabia Saudite bari bafite umugambi wo kumwikiza. Umunyamakuru Khashoggi yazimiye ubwo yinjiraga mu nzu ya konsula ya Arabia Saudite iri Istanbul, yari agiye kuzuza impapuro z'akazi z'umukunzi we bateganyaga kurushinga bakimukira muri Amerika aho bagombaga kubana. Birakekwa ko umurambo we wahise utwarwa ahantu hatazwi n'imodoka ya konsula ubwo umukunzi we yarakimutegereje hanze akeka ko agaruka.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tuzuye muri Afrika. Aho mugihe abakozi b'umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora muri Kamerun bariko baraharura amajwi, Maurice Kamto, umukandida wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta Cameroon Renaissance Movement, atangaza ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Ivyo naho umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora wagabishije ko urwego rujejwe yubahirizwa y'ibwizwa nshingiro ariko gwonyine rurekuriwe n'amategeko gutangaza uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Maurice Kamto amenyesha ko yahamagaye Perezida Paul Biya kugira habe ihererekanywa ryo butegetsi riciye mu mahoro no gutuma ibintu bitamira nabi mu gihugu. Yamara nta bitigiri Kamto yatanze kugira ashigikire ivyo yamenyesheje. Abamushigikiye bari hereje amabarabara kugira bahimbaze insinzi yiwe. Abitwaje ibigwanisho bashaka kuyongora kuri Cameroon bari bagabishije guhungabanya amatora baramukeje ku mbuga ngurukanabumenyi. Igikorwa cyacu guharura amajwi cyatanguye ku munsi w'Imana nyuma ko ibibanza by'amatora vyugaye. Ibyavuye mu matora bitegerezwa kuzotangazwa icese ku itariki 22 zo ku kwezi kw'icumi. Imigwi ibiri y'indorerezi mu matora yabaye muri Cameroon ku munsi w'Imana itangaza ko yagenze neza. Imbere y'uko umukandida atavuga rumwe na leta Maurice Kamto atangaza ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, leta Cameroon yari yagabishije bikomeye kudashikiriza ikintu na kimwe ku bishobora kuba byavuye mu matora imbere y'uko uwatsinze amatora atangazwa icese.
Mu gihugu cya Chad, umugeni washyingiwe akiri umwana muto yashinje mu rukiko umugabo we kumushimuta mu muryango we no kumutoteza bidasanzwe. Nubundi umwaka ushize ubwo umugore w'umwana yatangaga ikirego, umugabo yari hanagweho icyo cyaha agirwa umwere. Mu mwaka w'2016 uwo mwana w'imyaka 16 Hawaria Mahamat Abdullahi yahunze urugo rwe kuko atarakibashije kubana n'umugabo we bamushyingiye ku ngufu ari mu kigero cy'imyaka 50. Avuga ko bamujyanye kumushyingira bamuziritse amaboko n'umunwa ubundi bakamukorera ibyamfura mbi. Ise umubyara Mahamat Abdullahi avuga ko yakosheje uwo mwana we kuri Harun Hussein wamubengutse agifite imyaka 11, ariko akisegura avuga ko nubundi bagombaga kumujyana yujuje imyaka 18. Uyu mwana w'umukobwa Hawaria ubwo yahungaga urugo rwe yasubiye iwabo, ariko na nubu ntarasubizwa mu ishuri. Atinya ko imiryango yazongera ikumvikana bakongera kumuterwa ku ngufu bakamusubiza ku mugabo. Avuga kandi ko nta kizere afitiye ubucamanza mu gihugu cye ko bwamurenganura. Muri Chad, ingeso zo gushyingira abana bakiri bato no gufatwa ku ngufu bimaze kuba icyorezo cyamenyerewe, kandi Chad ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika bizwiho umwihariko wo gushyingira ku ngufu abana bakiri bato ya cyane.
Tugaruke ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakurikirana ibirere batangaza ko igihuhusi Michael cyongereje inguvu mu gihe kibandanya gutera kigana ubumanuko bushiruseruko bwa leta ya Florida. Buramatari w'intara ya Florida wa leta ya Florida Rick Scott yatangaje ko abari muri iyo leta bo kwitega igihuhusi Michael kugira inguvu zo ku rugero rwa gatatu igihe kizagushika ku butaka bw'iyo ntara mu masaha akuze y'uno munsi kwa kabiri cyangwa ejo kwa gatatu. Buramatari Rick Scott yasabye ababa muri leta yiwe ya Florida kumviriza amakuru atangazwa ku gihuhusi Michael ko ari igihuhusi gikomeye cyane gishobora gusambura ibintu bitari bike muri iyo leta cyane cyane mu karere ka Panhandle. Yasabye abanyagihugu kwibuka ibintu bidasambuye imbere yaho n'igihuhusi Irma. Ikigo cy'igihugu gikurikirana ibihuhusi cyatangaje ko igihuhusi Michael muri iki gihe kigeze hafi y'ibirometero 635 mu bumanuko bw'ikibanza kigenderwa cyane n'ingenzi cya Panama City, mu gihe gifise imiyaga y'ibirometero 155 ku isaha. Igihuhusi Michael kizacasambuye ibitari bike mu gihugu cya Mexique na Cuba. Buramatari wa leta ya Florida Rick Scott yatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu gihe leta y'iwiriko yitegura igihuhusi Michael.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye HCR rivuga ko byabaye ngombwa ko rigabanya imfashanyo ryageneraga impunzi kubera ko ryashyikirijwe kimwe cya kabiri kusa cy'ingengo y'imari yari ikenewe. Uyu mwaka imibare yatumbagiye ku kigero kidasanzwe, aho miliyoni 68 z'abavanwe mu byabo na miliyoni 25 bahunga ibihugu byabo. hari hakenewe miliyari 8 z'amadolari zo gufasha mu rwego rw'ubuzima gushakirwa amacumbi n'ibiribwa. Ariko kuba iyo ngengo y'imari yose itarabonetse, indwara zikomoka ku mirire mibi zirushaho kwiyongera mu nkambi, ari nako nibikoresho bifashishwa impunzi birushaho kwangirika. Umuvugizi wa HCR Barok atanga urugero rw'inkambi zakiriye impunzi z'abarundi, usanga abana bigira mu mashuri yo munsi y'igiti n'abana bafashwe ku ngufu batabasha kwitabwaho uko bikwiye.
Ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda birabandanya kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, hamwe mu kaminuza n'ibisata bitanga inyigisho za kaminuza bigira kuri 42 by'abigenga bikorera ku butaka bw'u Burundi batisunga amategeko mpuzamakungu agenga amakaminuza. Umugwi washinzwe n'ubushikiranganji bujejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi wakoze amatohoza kuri ayo makaminuza yigenga babishikirije kuri uno munsi wa kabiri. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Mu Rwanda rwo gushira habona ivyavuye muri ayo masuzuma, umushikiranganji Gaspari Banyankimbona yashikirije ko hari amakaminuza arimo gushikira umurongo utukura. Umushikiranganji ajeje iby'ubushakashatsi n'amakaminuza ati runo rugamba rufise intumbero yo gukangurira abarongoye ayo makaminuza kugira bahindure ingendo, na cyane cyane kugira bashire mu ngiro amategeko agenga amakaminuza, na cyane cyane ko amwe muri makaminuza aguma atakaza kanovera mu bijanye no gutanga ubumenyi. Ayo makaminuza ahamagarirwa kandi guhiganwa abayarungoye nabo bagafata ingingo zibereye mu ntumbero yo kugarukira kanovera k'inyigisho mu makaminuza. Ayo masuzuma y'umugwi w'ubushikiranganji bujejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi yerekana ko hari amakaminuza agerageza kwisunga amategeko. Ayo nayo ni kaminuza Bujumbura International Leadership University, Université Espoir d'Afrique, Université du Lac Tanganyika na Université Polytechnique de Gitega. Ayo makaminuza afise amanota ari hagati ya 60 na 80%. Umugwi wa nyuma w'amakaminuza ufise munsi ya 40%, nk'uko uwo murwi wakoze amatohoza kuri ayo makaminuza yigenga ubishikiriza. Uwo murwi ugizwe na Université de Colline, Université Chrétienne de Bujumbura, Université Ntare Rugamba hamwe na Université PR Conciliation. Naho biruko bamwe mu barongoye amakaminuza yigenga n'ibisata bitanga inyigisho za kaminuza bashima icyo gikorwa cyakozwe ubwa mbere kuva u Burundi bubaho. Gilbert Mbekonjangwa ni umwe muri abo.
Icyo rero twagishimye cyane rwose, turashimira cyane n'umushikiranganji kuko yaritaye ku rutare arategura icyo turabira ko kugira ngo tutunganye. Icyo tubona rero gikwiye ko twakoze iki gikorwa, twasaba yuko baca babandanya kuza barakurikirana neza, kuko hariho umugwi ubijejwe uri mu bushikiranganji ujejwe kuzuraraba ngene university irikirabandanya itunganya ivyibuze.
Warongoye inilake afise ica saba leta ibicishije ku bushikiranganji bw'ubushakashatsi n'amakaminuza.
Haracyariho intambwe ndende, nico gituma atakaminuza nimwe tubona yo hava igwa mu mporero wifutwe canke biyumvire yuko idashaka iterambere, cyane cyane nuko ubushikiranganji bwogira uruhara runini kugira ngo bafashe kugira ngo ayo makaminuza agende ajya ku rugero kandi ikanyaruka. Nibaza ko mu myaka itatu kaminuza iyo ariyo yose izoheza ikaba yamaze kwitunganya bikwiye. Hanyuma ikindi naco nuko kirya twise uti devaluation, twosubira tukacigira hamwe tukaraba aho u Burundi buba bugeze, tukaraba ninge n'u Burundi byitunganije mu nyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi, hanyuma rero tukabishyira ku rugero ubwo dushoboye, mugabo tugenda tunyaruka kugira ngo tujye ku rugero rw'ayandi makaminuza yo mu karere. no muri Afrika yose
umushikiranganje ajejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi yabwiye abarongoye ayo makaminuza yigenga kwa ayo masuzuma atarayo gufatira ibihano abacanke bariya amenyesha ko ivyavuye muri ayo masuzuma bizotuma abadakwije bisabwa n'amategeko bikosora umugwi wakoze ayo masuzuma ku makaminuza yigenga umenyesha ko n'amakaminuza ya leta azoshikirwa mu minsi imbere Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Urakoze mugenzi wacu Evariste dukomereje I Burundi amashyirahamwe y'abacukura amabuye y'agaciro arasaba leta y'u Burundi guhagarika icyemezo cyafashwe n'inama nkuru y'umutekano cyo guhagarika ibikorwa by'ayo mashyirahamwe mu gihe cy'ukwezi Ibirambuye muri iyo nkuru turabigezweho na Remonzimana
Ubaturisha 045 amabanki komersiyo akabari pre kuturihisha 0 de nibo tureka twebwe tugasubira mu banki komersiyo
kubona amashyira hamwe acukura ubutara kongera akabugurisha adacisha amafaranga mu banki nkuru y'igihugu ni kimwe mu byatumye leta y'u Burundi ihahombera amafaranga menshi nkuko byashikirijwe mu nama icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu bagiriraniye n'abarongoye ayo mashyira hamwe bamwe mu bakorera mu gicata cy'ubutare mu Burundi baremera ko badacisha amafaranga mu banki nkuru y'igihugu kuko bace bakora bahomba ni mu gihe bavuga ko batwagwa amafaranga menshi bavatiye kuyo bahora bariha mu banki y'ubudandaji
ikibazo nuko badukuye muri banki komersiyali batubwira ko hari hakarusho muri BRP tukagahiga tukakabura iyo rero uzanye ibihumbi byawe ijana hakuri ha $200 ukariya 400 $500 biraguye uzanye miliyoni no kuvuga hakuri ibihumbi 200 $ uri ibihumbi 4,500 ayo mahera
Mwenyezi zomuzikira nganjo amasoko ntanga nguvu niyashaze kugaruka ku ngorane zagiye ziravugwa zose kome manera kiza asaba batari mu mategeko kuyakurikiza kugira abakorera muri cyo gisata nibagwe mu mporero ku bihano bifatwa na leta
gusinzi ko tuzohava tugira in association y'aba makontwa kugira baze barahana nawe nyine ubononye bamucamande bo nyine kugira ntibasire kuza barafata muri ruvunga baza kononera abacanke barasankore bari korakora neza ibyo ni ibintu numva ejo cyangwa yagiye gushira kuba kugira ngo turabe yuko gisata kiri gisata cyiza ariko abatashaka gukora ngo bakwize amategeko bakivemo barikere abagikora bakagikoramo neza
naho biruko abari mu mategeko kandi bemeza batangurane bafitaniye na leta basaba ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano ko yohagarikwa kuko bariko barahomba bagapfuma bakora ibikorwa byihutirwa mu kurindira ko iyo ngingo ivaho burundu
iyi societe nkorera yitwa RMR iri mu ma societe yarapatriye 100% les devises yongera ko n'umutahe muri bera kuko tare ko turategura exportation kwa dufise ibyo twembeshe kuri tere ama cooperative menshi twahaye ama avance umuntu wafatiye amaboko imugongo difuza kudushorera kugira tu export aho basubire kubikogwa uyu munsi rero twishaye ngaha n'abamasa turi nyuma bavuga bati ijambo tuza gukura ngaha niryo ribahumuriza
ama contrat ngaho hari hageze ko twe exporta hari nibiri ngaho bitekeye barabihagaritse abakiriya bacu bari ko badushira ama penalite ama societe kuko turahomba kabiri bito kaba twasaba ranya kubaha cyegera cyangwa kabiri cy'umukuru w'igihugu kugira ngo mubanze umuduhuru husha byihuse twikure ingorane abakiriya bacu bari ko baraduha amapenalite bafata nk'ingingo tubavamwe indwi tukabyexporta
icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko iyo ngingo yafashwe yageze kuko agahombo igihugu cyageze ari kenshi Joseph Butora avuga ko igihugu cyahombeye miliyoni zirenga 40 z'amafaranga y'abanyamerika
ibayigura igihugu itweretse yuko hariho imiliyoni zirenga 40 z'amadolari zateza guca mu kigega cya leta zitaciye murumva yuko natwebwe nitwari guhungabana ubwa mbere nka leta imbere yuko mwebwe muhungabana nico gituma twaciye duhaguruka tuti oya ibi nisho kuba naye gutyo iyo biza kuba bihumbi bitatu bitanu mirongo by'amadolari petetse twari kwatureka turindiye mugabo bimaze kuje hejo imiliyoni mirongo na zingahe z'amadolari yateza guca mu ibanki kuri igihugu ariko atari ko aracapa nitwereka ngo ibintu bibandaye turashaka kubatahura mugabo natwe mudutahure ntakundi cyari kugenda
mu biharuro byashizwe ahabona ni banki nkuru y'igihugu byemeza ko Burundi bwari kuronka amafaranga arenga miliyoni 44 y'amadolari y'abanyamerika mu mwaka wa 2017 avuye muri ico gisata cy'ubutare ariko hakaba habonetse miliyoni zirenga 15 gusa muri 2018 gushika mu kwezi kw'icyenda ibanki nkuru y'igihugu yemeza ko yari imaze kuronka amafaranga arenga gato miliyoni 13 y'amadolari y'abanyamerika mu gihe hari hategekanije kwinjira ayarenga miliyoni 33 ingingo yo guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe acukura kongera agacuruza ubutare mu gihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'ukwezi yabajwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano kwa 2026 ukwezi kw'icyenda 2018 ingingo yafatiwe rimwe niyagarikwa ry'amezi atatu y'ibikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga ibujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Remo ku iyo nkuru mu Burundi. Kandi nyuma y'indwi imwe iheza amakoperative acukura ubutare ahagaritswe, abakora akazi ko gucukura ku musozi wa Murehe muri komine ya Busoni mu Kirundo bavuga ko ubuzima bwatanguye kubagora, basaba ko site bakoreramwo zo kugurugwa. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umutumba wa Murehe numwe mu mitumba itari mike icukugwamwo ubutare muri komine ya Busoni ndetse no mu ntara yose ya Kirundo. Uwo mutumba usanzwe uri mu karere ka Bugesera. Abanyagihugu na cyane cyane abakiri bato bavuga ko gucukura ubutare bibatunga buri munsi. Kuba indwi iheze gucukura ubutare bihagaze kuri uyu musozi Samarembe kuri abo banyagihugu.
Itiri nizo twimba na korota haracindwe ibahagaritse nyene uyu musozi kandi niwo warudutunze barawugaye nk'ubu nyene nk'ubu urabona twiririrwa muhira nta kazi tugira nyene ubu nibibazo nk'ubu nkatwe babasore nyene kubera umuntu aragendaga akazana n'icyo gihumbi mugabo unyene n'ubukene gusa
tini za hano zitunze bari bo bose abana bagore abagabo bose barajyaye umuntu wese akora akazi ashoboye.
Uwo musozi urugaye yamara hari abita bakinjira mu binogo gucukura.
Abameni barajyaye
abameni n'abaki
ntabantu bibanye ni tini abantu bagenda nyene muri gwihishwa batazwi n'amategeko nibo bantu bajyayo
ntabwo babwira yuko bagufashe nyabagucura
n'umuzima atinye inkono.
Abasanzwe bakorera amakoperative bo basaba ko bokugururirwa vuba.
Iki gice cyose gitonzwe n'uyu musozi nk'ubu rero bahugaye ni hamwe cusanga ni kumuca wumva umuntu yagiye kwiba ugasanga baramwishye byaba byiza bahuguruye Imana yo bikoze.
Nta yandi mahahiro ntubona aho ujya gukorera amafaranga wapi kabisa ubu wenyene nk'uboho bahugaye nyene n'ubukene gusa bumeze nabi ubu wenyene ubwo tunanagoye kabisa gusa batugiriye neza nyene bakahugurura neza kabisa umuntu akajaduga nta kibazo uheri mu wamu tugiriye neza kabisa.
Kuri uyu wa mbere Perezida Nkurunziza yaratanze insiguro atomora igituma ingingo yo kugara yafashwe. Yari muri komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga aho yararamutse yugurura icese ibikorwa by'ishyirahamwe African Mining Burundi ricukura kijambere ubutare. Nkurunziza yavuze ko atakarenganyo kagiyemo kumvo asigura.
Umwaka uheze tutawe kugwanya uruganda rutumwe amategeko bagatwara ubutare mu bindi bihugu cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda n'ubwo ubutare bwinshi bwaherera twasanze twarahombye ubutare bwinshi cyane ndabaza nk'akarorero. Intebe dufata ingingo mu mwaka wa 2016 yuko duhagarika tuyitunganye neza kabarore honyene binjiza ibiro amajana ane bya korota ku kwezi byo byereka leta tumaje fata iyo ngingo umwaka waheze bageze ku matoni 25 ku kwezi sigura ibiro 2025 ico gihe twarafashe ingingo turicara igisata cy'ubutare cyatara kuduza bigaragara ubutunzi bw'u Burundi ejo bundi rero tujye kuramu namijejwe umutekano w'igihugu twasanze kubera mu kwezi kwa kabiri ako kaja kasubiye kugaruka kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka amafaranga yinjiye ashe mu butare yasubiye kandi gutibuka.
Iruhande y'ubucuruzi bwa magendo mu gisata cy'ubutare umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko n'amategeko agenga abakozi n'akazi atubahirijwe muri icyo gisata gukingira ibidukikije n'ayandi masezerano agomba gukurikizwa.
Ugasanga abantu biri barasitukira ku imisozi bakagenda kagirire nandi faranga umuryango yabo babaza kubera iki kuko batabateganirije kazohuza cyangwa imana mutegerezwa kuri uno munsi kuri ukwezi kw'icumi guheze mwebwe mukora mu gihe gisata cy'ubutare mutekaniriza abakozi banyu hano hari ikintu cyo twasanze bino minsi nyine abariko barinda ubutare twa twarumvikane ko tugenda bakigira idukikije dusanga amariyo mezi ane aheze dusanga ko bagiye barimbagura hose nta kimwe bakoze.
Petero Nkurunziza arongoye u Burundi avuga ko zimaze kuba inshuro zitatu amakoperative acukura ubutare akebugwa gukurikiza amategeko. Amashyirahamwe atagomba gukurikiza ibyo asabwa n'amategeko aragabishwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi gufutwa burundu kuri iyi nshuro yigabisha igira gatatu. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
mu Rwanda umunyapolitike w'umunyarwanda kazi Ingabire Victoire agiye kumara hafu kwezi afunguwe. Uyu munsi yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ugenza cyaha mu Rwanda kwisobanura. Ibindi ni inkuru tugezwaho na Asumta Kaboyi.
Itangazo ryaturutse mu biro by'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rivuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 Madame Ingabire Umuhoza Victoire yitabye ibyo biro. Impamvu iri hamagazwa ni iyihe? Iryo tangazo risobanura ko ubugenzacyaha bwifuzaga kuganira na Madame Ingabire ku byo amaze iminsi atangaza cyangwa ibimaze iminsi bimuvugwaho bishobora gufatwa nk'ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Muri iri tangazo uru rwego ruvuga ko rwibukije Madame Ingabire Victoire ko kwita cyangwa kwita abandi imfungwa za politiki ke harimo ndetse n'abakiburana cyangwa bahamijwe ibyaha ari ugukwirakwiza ibinyoma kandi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Itangazo rya Ribu rivuga ko Victoire Ingabire yabasobanuriye ko ibyo yakoze ari kubwo kutagira ubumenyi buhagije mu by'amategeko cyangwa kugirwa inama mbi. Rwego ruvuga ko Ingabire yemeye ko agiye gukurikiza ibisabwa n'amategeko ndetse abwira Ribu ko hari abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zimwitirirwa cyangwa se bakajya mu bitangazamakuru bakoresheje izina rye bagamije guharabika no gusebya leta bikaba nasebye izina rye bwite. Urwego rwa Ribu ruvuga ko Ingabire yababwiye ko ari gutegura urugendo rw'abana be hano mu Rwanda muri gahunda yo kuza bakirebera iby'igihugu cyagezeho. Iri tangazo kandi rikomeza rivuga ko Madame Ingabire Victoire yiteguye gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu kandi agendeye ku mategeko. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuvugana na Ingabire Victoire kuri ibi. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko bumvikanye, cyakora twabashije kwandikira umuvugizi w'ubutumwa bugufi ntiyagira icyo asubiza biza ku butumwa bugufi twamuhaye. Gusa umwunganira mu mategeko Maitre Gatera Gashabana yatumenyesheje ko koko uwo yunganira yabonye hamagaza ya Ribu ariko we yari yasabye ko umunsi wakwimurwa kuko yari afite urundi rubanza. Maitre Gatera Gashabana yumvikanishije ko ku rupapuro rw'ihamagara rwa Ribu nta mpamvu zari ziriho zituma bashaka umukiriya we. Kuva uyu munyapolitiki utavuga rumwe na leta yafungurwa yakunze kumvikana mu bitangazamakuru asabira abandi bagenzi be kuba rikurwa.
Konsohotse kigeza ko nabo bazasohoka ntabwo ari kibazo. Ndetse mboneyeho nakanya ko gusaba Perezida wa Repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nabagenzi banje bose bafunze bazira ibya politiki bose nabo mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka.
Irihamagazwa rya Madame Ingabire ribaye nyuma gato yuko bitangajwe ko Vice Perezida wa mbere w'ishyaka FDE Inkingi Boniface Twagirimana yaba yaraturutse gereza ya Mpanga yubatse mu karere ka Nyanza. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa yabwira Ijwi rya Amerika ko bakomeza gushakisha uyu mugororwa avuga ko yaba yaratorotse ari kumwe n'undi muntu. Gusa yasobanuye ko kugeza ubu iperereza ntacyo rirageraho. Sengabo Hirari uvugira uru rwego yatangaje ko barimo gukoresha imbuga nkoranyambaga bashakisha ko hari uwabona abo bagororwa baherutse gutoroka. Gusa Vice Perezida wa kabiri w'ishyaka FDE Inkingi Bwana Justin Bahunga uba mu Bwongereza ku wa mbere yari yabwira Ijwi rya Amerika ko Boniface Twagirimana yaba yarazimijwe kandi ko ari inshingano za Leta y'u Rwanda zo gusobanura aho aherereye kuko yariyo yari ishinzwe uburinzi bwe muri gereza ya Mpanga. Bwana Bahunga kandi yumvikanishije ko umuntu uvugwa ko yaba yaratorokanye na Bwana Twagirimana ari uwo ubuyobozi bwa gereza bwari bwaramwometseho babana mu cyumba kimwe mu buryo ishyaka ritashize amakenga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru y'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha turi hafi yo kubirangiza. Mbere yaho reka dusubire tubibitse inkuru z'amakuru twabashikirije. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yatanze imihoho uno munsi kuwa kabiri. Ibyo byatangajwe n'ibinyamakuru muri Amerika. Yatangaje ko kuba yajejwe amabanga yo guserukira Amerika mu ishyirahamwe ONU cyabaye icyubahiro gikomeye kuri we.
Mu gihugu cya Chad, umugeni washyingiwe akiri umwana mutoya yashinje mu rukiko umugabo we kumushimuta mu muryango we no kumutoteza bidasanzwe.
Mu gihe abakozi b'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora muri Cameroon bariko baharura amajwi, Maurice Kamto, umukandida w'umugambo utavuga rumwe na leta, atangaza ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu.
Nyuma y'iminsi bivugwa ko umunyamakuru Jamal Khashoggi yaba yariciwe mu biro bya konsili ya Arabia Saudite muri Istanbul, perezida wa Turukiya arasaba ibimenyetso Arabia Saudite ko yagaragaza koko niba uwo munyamakuru yaba akiri muzima.
Naho abakurikirana ibirere muri Amerika batangaza ko igihuhusi Michael chongereje inguvu mu gihe kibandanya gutera kigana ubumanuko bushira ubuseruko bwa leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasi Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Uhagarikiye ibi biganiro ni Frederic Nkundikije. kuri mikro mwari kumwe na Anje Fide Niyongabo
na Placide Magambo. Turabashimiye mwese mugira umugoro mwiza, mukomeze mukurikirane ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Murara haryana.